amahoro nshuti bakunzi baradio inzamba gateka kawe turabaye ikaze murano makuru yo kuri uwa kane igenekezo rya 16 nyakanga umwaka w'2021 Arisa Kimana ni jewe ngiyanda yabashikirize ayo twabateguriye nayo akabagizwe na zino ngingo nkuru nkuru zikurikira ihungabanywa ry'agateka kazi na muntu ngo ryarunyutse mu Burundi kuvaho umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yarongoreye igihugu ibyo byashikirijwe kuri wa kane n'umugwi w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ujejwe amatohoza kwihungabanywa ry'agateka kazi na muntu mu Burundi muravyumva muri ano makuru umuryango wa Remise Kaje urasaba ko wabo arekugwa nk'uko ubutungane bwabisabye parke ya Mukaza iri mu gisagara cha Bujumbura yarahiye ko uwo mufungwa arekugwa nk'uko byasabwe na sentare isubiramo imanza ya Mukaza nayo mu buyobozi bw'indero mu ntara ya Kayanza havugwa bigeme b'abanyeshuri barenga ijana batwaye imbanyi z'indaro mu mwaka w'ishure uheze aya n'ayandi ni mukanyi sasi kazi
urakeneye kumenya makuru y'imvaho umviriza radio inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu inzamba akaburungu org
turongeye kubaramutsa agateka kazi na muntu mu Burundi ngo karabandanije guhungabanywa kuva umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yagiye ku butegetsi ibyo biri mu cegeranyo c'umugwi w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ujejwe amatohoza ku byerekeye agateka kazi na muntu mu Burundi ico cegeranyo kirerekana ko mu bisata bitandukanye agateka kazi na muntu amwe no kwishyira no kwizana mu byiyumviro ngo byifashe nabi muri kino gihe ibiri muri ico cegeranyo bikaba byashikirijwe abamenyesha makuru kuri no wa kane iyo nkuru tibaza mugenzi wacu Blaise Nije imbere
iki cegeranyo kigize ca gatanu kigizwe n'uwo mugwi kubijanye n'ingene agateka kazi na muntu kifashe mu Burundi kuva ugishigwaho mu kwezi kw'icenda umwaka w'2016 abari muri uwo mugwi bavuga ko bakoze icegeranyo bakoresheje ivyavuye mu vyabona bakorewe ivyaha hamwe n'ayandi masoko atandukanye uwo mugwi uvuga ko kandi naho umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yagumye atanga umwizero kuva akija ku butegetsi itake 18 ruhesha umwaka w'2020 ivyerekeye agateka kazi na muntu kagumye gahungabana gushika kuri no munsi akaruro gatangwa ni vyerekeye kwishira no kwizana mu vyerekeye gushikiriza ivyiyumviro kumenyesha makuru no kuja mu mashirahamwe tududiye narongoye uwo mugwi avuga ko agateka kazi na muntu kaguma gahungabana na cyane cyane kuvyerekeye abatavuga rumwe na leta bari mu gihugu babandanije baturubikwa bagirizwa ko bari mu migwanya leta
agateka kazi na muntu kabandanije gahungabana ku rugero rukomeye cyane cyane mu vyerekeye gutuza imigwi y'abitwaje ibigwanisho yagize ibitero hirya no hino mu gihugu ibitero byakozwe kuva mu kwezi kwa gatandatu umwaka w'2020 muri ibyo bitero harabaye ihohoterwa ry'agateka kazi na muntu kuko hari abantu bagirizwe atavyemezo bihari ko bari mu bakoze canke bakoranye n'abakoze ibyo bitero abo bagirizwe atavyemezo n'abahoze mu gisirikare ca leta bita FDN abari mu migambwe igwanya leta na cane cane abo mu mugambwe CNL
uwo mugwi waradomye urutoke kandi abantu batari bake babuzwe irengero kuva ico gihe abaguma bahagarikwa hadakurikije amategeko mbere n'abahohoterezwa ubuzima atacamira uwo mugwi ujejwe amatohoza mu Burundi ngo wasanze abakora ayo mabi ari abakora mu biro vy'iperereza bamwe mu bapolisi hamwe n'ugwaruka rw'imbonerakure abo bose ngo bakabikora mu mutekano ntangere ntihagira ubutungane bubajya n'akara igituma ubwo butungane budakora neza uwo mugwi uvuga ko ari uko buvugamwe mu nda n'ubutegetsi
ubutungane bwagumye bukoreshwa n'ubutegetsi mu guhungabanya agateka kazi na muntu na cane cane mu kwanka gukora amatohoza ku mabi aba yakozwe no mu kugumiza mu mabohero abahagaritswe hadakurikijwe amategeko
mu vyerekeye kwishira no kwizana naho nyene uwo mugwi wasanze hakiragahaze ibimenyesha makuru n'amashirahamwe atahegamiye leta ngo ntiyohengeshanya kuburabuzwa eka no mu vyerekeye umubano hagati y'imigambwe naho nyene uwo mugwi uvuga ko naho abategetsi mu mugambwe uri ku butegetsi bagabanije amajambo abibugwanko ubu ngo bashimye kwita abansi b'igihugu abo bose batavuga rumwe na leta twamesha ko ibiri muri ico cegeranyo bizoshikirizwa icese imbere y'inama moza makungu ijeje by'agateka kazi na muntu kwigenekerezo rya 2023 uku kwezi turimo.
Twarondeye umuvugizi wa leta y'u Burundi Prosper Ntahogwamye kugira ngo agire icyo ashikirije kuri ico cegeranyo c'umugwishira mwe moza makungu ujerwa matoza mu Burundi kuvyerekeye agateka kazi na muntu yatwishuye ko atacafisa bivuga ko kubijanye n'iyubahirizwa y'agateka kazi na muntu nyene umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ngo bisa nuko bitamuraba kuko kamagaho nyangwa imisi yose uwo mukuru w'igihugu arorera akanahakana ko biba nasibiye gushikiriza amajambo asosa ariko yemerwa n'abake biri mu mwihwezo wateguwe n'uruganda wa radio Inzamba dushikirizwa na Jean Marie Ndabashinze.
Uwumva amajambo canke akabona ibikorwa by'umukuru w'igihugu abona ko ari ibyo gushimwa ndetse bigategwa amashugwe. General Major Vincent Ndayishimiye ntayigimanga iyo hageze ko afata ingingo yabanje kwishikira ndetse kurubuga. Abarundi baramubonye akura ubutarari umuyobozi ajejwe uburimyi mu ntara ya Gitega. Baramubonye akura ubutarariye umuyobozi mukuru ajejwe ishyirahamwe rya leta rijejwe kunguruza abantu Otraco kubera umwimbu muke mu kazi ajejwe. Akarorero ka vuba n'ikombo rwa gicegera ca mbere c'urongoye inama nkenguzamateka aherutse kubogozwa kubera gushyira imbere inyungu z'umurengera mu rudandazwa rwiwe rw'isukari. Ibimenyetso si ibyo gusa, hari amajambo ntibagirwa agenda arashikiriza ho mu gihe yahura n'urwego rw'abacamanza kugira yerekane akababaro n'agahinda afise kavaho kwigenza ukutariho kw'abacamanza ku Burundi bigenza nk'isi ya mu kigega. Hari guca imanza bakazirya igiturire bakakigira umwuga gushika naho abazana imitahe bahunga igihugu. Evariste Ndayishimiye akidogera abitwa ko bamuyoboka mu kazi ko atawukimufashe kandundura akabara abanuzi biwe aherutse gushira mu bihano abagiriza ukudakora neza akazi kabo. Igikomeye no gusoma ibyo byose ni ingingo y'umukuru w'igihugu yo guhagarika amasezerano ya leta n'amashyirahamwe mvamakungu acukura ubutare. Ayo masezerano akaba yabonamwo ruswa n'inyuruzwa y'itungo rya leta. Kwa birabira hafi hatukavuga nk'abatari bake babikema harimwo abo mashyirahamwe adahanira ibiciro bya politike, abahinga bigenga batavuga rumwe na leta. Perezida Ndayishimiye ntaratinyuka gufata ingingo nyazo zoza zishyira mu ngiro ijambo ashikiriza zikariha ijunja. Bamwinuba kandi ko akarira abayobozi bato bato akaraba hirya hageze abo bamwe basigaye bita ngo ni ibihangange bamwe nyene basahura igihugu batabanje guseruka. None ko yahagaritse amasezerano avuga yuko atarakurikije amategeko ni kuki atokurikiranya abafisemo inyungu abatanze ayo masoko akomakomeye ya leta arangwamwo ibiturire ku rugero rw'amamiliyariti? Kuki adafasha mu gukurikirana amadosiye z'amapuro z'inzira zigugwa ibihumbi 2025 ariko mu gihe cya leta agashikamo gusa ibihumbi 35? Amazina yoyo ntiyahengeshanije kuvugwa mu vyegeranyo. Reka tugaruke kuri rimwe gusa rya General Alain Guillaume Bunyoni uno munsi ari ku ntebe y'umushikiranganji wa mbere. Bamwe bavuga ko iyo batunze nka leta hari kandi n'abandi bagwiza atunga bakorana bagize urunani rw'intamenwa mu gukirira aho Abarundi bapfiriye badatinye guca kubiri n'amategeko uwihenze akabitega ashobora no kwasiga gatwa. Ku rundi ruhande nimba umukuru w'igihugu anegura akazi k'urwego rw'ubutungane n'ukudafashwa n'abo bakorana bisigura yuko ariho kaburorezi bigasa n'ugutera intege abakora amabi yo guhonyanga agateka ka muntu, ubwicanyi, ukunyuruza abantu, ugupfungwa amateka adakurikijwe n'ayandi mabi akogwa uko bucuko bukeye kuva Evariste Ndayishimiye ageze ku butegetsi. Igitangaza gaca intege abantu nuko abakora ayo mabi batayoberana kuko n'amazina amwe amwe yahavuye amenyekana mu gipolisi no mu iperereza. Ni nk'uwo batazira kazungu ariwe Joseph Mathias Niyonzima, Desire w'amahoro n'abandi bakorana mu rwaruka rw'imbonerakure batigera bakomwakomwa n'iyo bagirijwe ubwicanyi. Agutuza ayo mabi Evariste Ndayishimiye yamirira kure ukuri kugaragara agashima kubita ku mpunzi emama ngo nizo ziri ku isonga y'amabi akorwa mu Burundi. Evariste Ndayishimiye aremera ko ari sebarundi akanavyemanga ariko ntiyigera no munsi w'izina aho zimijyango y'abarundi babura ababo bikozwe n'abamwe mu nzego zimuyoboka azohava koko afata ubutegetsi ahabwa n'ibyizwa shingiro mu minwe kugira ngo afate ingingo zibereye azohava koko afata ingingo ziboha abuno munsi akora kagasha umwanya ni wonyishu canke umucamanza mwiza ariko mu kurindira abarundi babayeho mu gahinda kenshi imbere naho n'uguhwihwisha
arakoze mugenzi wacu jamahinda bashinze tumira mate ano makuru arabananya mukanya
inzamba
mugisata c'ubutungane parke ya mukaza iri mugisaga ca Bujumbura yaranse ko umunyororo remisekaje arekugwa nkuko byari byasabwe na sentare subiramwe imanza ya mukaza uwo munyororo sekaje Remi amaze hafi ukweza afungiwe mu ibohero rya mpimba kubyagirije iby'ibinyoma nkuko bimenyeshwa n'umuryango wiwe uvuga ko bibabaje kubona uwabo ariko agumizwa mu mvuto ugasaba igisata cy'inkururizo gusoma amategeko kigaca urubereye uwaba agasubira kuronka umwidegembyo inkuru tubaza Beni Axel Kana
Remi Sekaje amaze hafi ukwezi mu ibohero rikuru rya mpimba yafashwe ku itegeko ry'umushikirizamanza akukira sentare isubiramo imanza ya Mukaza Claude Habimana kwa mbere w'indwi iheze sentare isubiramo imanza ya Mukaza yariweje ko uyo munyororo yoburana afunzwe canke yidegemvya mu ngingo yayo yategetse ko umunyororo Remi Sekaje amaze hafi ukwezi afungiwe mu ibohero rya mpimba yagirizwa kunyuruza umuntu arekugwa iyo ngingo ikaba itashizwe mu ngiro kubera ko umushikirizamanza yaciye yunguruza kuri iyo ngingo ya sentare yari yafashwe yo kumurekura mubegereye umuryango bafise amakenga narijye watanamenyeshejwe aho bazobandaniriza kuburana cyangwa ngo bahabwe inomero y'urubanza
ku munsi wa mbere 13 niho babiri bafatiye ngo gushyira ahabona ingingo yafashwe bava kwa ma liberté provisoire batica ariko bamwagiza byikwe ni kifashe bacana tuvuga tugira ngo procure ngo nasuke 48 heures ngo bunyishe urubanza muzo kunguruza turarindira umva imyinshi ya bose bende yavuga ati rero mere kredi na mutsomya réponse définitive cyaje mere kredi tugiye niho bahava ngo yamugururice mugabo ntiyamuhuje kuko nta nimero y'urubanza baduhaye nta byari bihari kuko byasaba ko muzo kandi tete mba bamugurije tuba twabimenyeshe duhe tukamenyeshwa iyo banza bagiye kubandaniriza ariko nta tuzo tumenyeshwa
abegereye umuryango bavuga kandi ko umushikirizamanza Claude Habimana na konsiliya Ntigwimura umukenyezi agira kabiri w'uwitwa Samson Mutohera ngo ico bifuza si ugupfunga Remi Sekaje ngo baba bagomba kumutera ubwoba maze abasinyire ko atazosubira gukurikirana amatungo y'uwo muryango wa Samson Mutohera ku izina rya Samuragwa ari we Christophe Mutohera muri kino gihe ari mu mahanga
ico bifuza ntabwo ari kumufunga ariko ngo bifuza kumurekura ariko abanje gusinya ku cemezo canke acte d'engagement ngo yemereye mange yuko atazosaba kunyuza ikirenge mu matata y'agati ya Mutohera Christophe asanzwe asamara ko uwo muryango wa Mutohera Samson yagizwa ko yanyuruje atari byo na konsiliya mukase kuri agira kabiri uwo mutama nuje nabisinya ngo akabyemera ngo nawe atabona kumurekura
abo begereye umuryango wa Remi Sekaje bamenyesha kandi ko mu minsi amaze kuja kumvirizwa atamushingwa manza yizeye yigeze aronswa ngo afashe umuryango gukurikirana ico kibazo mu butungane Remi Sekaje yagirijwe kunyuruza umutama w'imyaka 80 Samson Mutohera kuko yamujanye kwa muganga abisabwe n'umuhungu wiwe Christophe Mutohera asanzwe aba mu mahanga mukazi wa Christophe akaba n'umukenyezi wa Samson konsiliya Ntigwimura yaciye aja kwitwara avuga ko banyurujije umutama kandi azi naho ari nk'uko bivugwa n'abegereye umuryango wiwe radio inzamba ntiturashobora kuronka umushikiriza manza Claude Habimana cyo kimwe n'umufasoni konsiliya Ntigwimura bavugwa ko aribo bariko barakoresha ubutungane mu gupfungisha umunyagihugu Remi Sekaje ngo bagire ico bashikirije
ingingo y'umushikiriza manza wa sentare isubiramo imanza ya Mukaza icafuza urwego rw'ubutungane wonawo n'umwihwezo wa Gustave Niyonzima umuhinga mu by'amategeko agasigura ko Remi Sekaje yategerezwa kurekugwa kuko yafashwe hakurikijwe icyaha atakoze Gustave Niyonzima
twisunze igitabo kigengia ingene imanza z'ivyaha zitohozwa n'ingene ziburanishwa ariyo code de procedure penale mu ngingo y'ijana na cumi mu gace ka kabiri baravuga yuko ministere republika ya instruiza asharje ya desharje bari kubona ko uwo muntu yagirizwa ko yanyurujwe ari mu bitaro baranaverekane ariko nta kintu na kimwe yigeze akora kugira mutezurire hama kandi n'ingingo y'ijana na 154 iyo code de procedure penale iravuga yuko gupfunga umuntu ari ingingo izubwa nyuma vyananiranye ntaho yari karirukaja ntaho yarabasigiye ariko bobo bashimye gupfunga bavuga ati la règle tend la liberté da détention l'exception ariko siko babigenjeje ivyo rero ni bimwe umuntu abona yuko ubutungane buri mu kwaha kw'abandi bantu bagutegeka bugarijwe n'ibiturire bukugarizwa no gukorera ikibabandi bivuye ku ngingo z'abantu sanga bari hejuru ngo nzinanye nanaka n'ibintu biteye isoni biteje ishucu ugwego gwa prokirere we agomba kumugumiza mu mpimba kandi yararekuwe n'ingingo ya sentare ni bimwe n'umukuru w'igihugu ya madoma ku rutoki ni bintu bigayitse bitumvikana ngene umuntu ashobora gutungirwa kucaha atigeza akora kucaha inexista
kitabe niyo zima arerekana kandi ingene ifungwa rya Remise Kaje rifise iyindi ntumbero ukandi ko itegeko mpana byaha ryaho nyanzwe kuva Sekaje agifatwa dusubire tumwumvirize
agifatwa bari kumumenyesha amategeka mugenga yuko adashobora kusambishwa adafise umushingwa manza wiwe yipfuza nkuko ingingo ya 10 mu gace ka 5 ingingo y'ijana na 38 y'ico gitabo kigenga imanza z'ivyaha ingene zitohozwa n'ingene ziburanishwa bibitegekanye kuvuga ko naha atari kubafise umushingwa manza wiwe buno nyene yategerezwa kumuronswa kuko nibo bategerezwa kubimubwira bakamuronswa ivyo byose rero bihunyanga izo ngingo munyuma rero niho yaja muri chambre de conseil akarekugwa amaze kurekugwa ingingo mu bisanzwe ifatwa nkuko ingingo y'ijana na 37 ya code de procedure penale bitegekanya ifatwa mu minsi ibiri no kuvuga amasaha 48 hama bakayimumenyesha we yagiye kubimenya haciye iminsi indwi n'ibintu rero biteye agahinda kandi ararekugwa procureure ntiyamurekura kandi amategeko avuga yuko ategerezwa gucaja mu kibanza ingingo ya sentare yamufashemo nibintu rero bitumvikana ubona yuko hari zindi imvuzo kugomba kumusinyisha ibipapuro by'ukatobandanya kurikiranira umugenzi wiwe ari hanze yamutumye kugira ntibagurisha amatunga sigase ariko nivyo bagomba kumufatirako kugira ateshwe rero amategeko nta yariho umuntu apfungiwe ubusa
yari Gustave Nyonzima umuhinga mu by'amategeko tukira ugende mu by'ubutungane umufungwa afise uburenganzira bwo kuvuzwa ari kuriwe n'amategeko y'igihugu na mpuzamakungu bataruko ingaruka zibazwa urongo y'ibohero bishikirizwa n'umushingwamanza Jean Claude Ntiburu munsi ajeru gisata c'amategeko mu ishyirahamwe ya Kate Burundi rirwanya isinzikarizwa y'ubuzima bwa kiremwa muntu ni mu gihengo ari umufungwa amazindwi irenga mu ibohero rikuru ryo mu ntara ya Bubanza agaragaza ibimenyetso by'indwara yo mu mutwe umviriza umushingwa manza Jean Claude Ntiburumunsi
haba amategeko mpuzamakungu akingira agateka k'abanyororo haba ku itegeko ryo mu 2017 rigenga ko amabohero atunganijwe mu gihugu ayo mategeko yose arerekana ko amagara y'umunyororo ategerezwa kubahirizwa kandi yubahirizwa na leta no kuvuga rero ko uwo munyororo ariko arahohotegwa no munsi mu ibohero aburabuzwa mbere ukaburizwa n'igufa ko vyobazwa leta y'u Burundi nayo ubijejwe cyane no munsi amwegereye n'umuyobozi w'ibohero rya Bubanza aho rero yo kwikubita agashi akamukura muri ako kaga kamutwara kwa muganga indwara yari yo yose naho yoba ari indwara yo mu mutwe ni indwara bategerezwa kumuvuza hanyuma ikindi dusaba nuko abo bantu bariko baramuhohotera abo ba kapita bamuhohotera amukubita wa mubore zigufa nuko bohanwa n'amategeko aha n'ukuri turasabye dushimitse yuko yongeso hari abantu b'abanyororo bihaye yo guhana abandi kw'ivyo bintu bo birandurana n'imizi kandi leta y'u Burundi cyemushikiranganye ubutungane umuyobozi bukuru bw'amabohero ivyo bintu bo bishiramo ingufu akabikuraho Burundi byari biko biraboneka ko biriko biragabanuka mu bohero mugabo rero nta siguro nimwe yo hava ida kwemeza yuko ibyo bintu baba bariko barakora bya bifise ifatiro naba bariko babikorera umuntu asanzwe agenda ni ndwara yo mu mutwe eka mbere ico yo yaravuye ko cyose
Inzamba.
Abakozi bamwe bo mu bitaro bikuru bya Gitega baridogeye cegera c'urongoye ibyo bitaro ko akoresha ka mwana wa mama mu gutanga uburusho akarorera batanga ukaba ari umugwi washinzwe ujejo gupimikiza ca coronavirus uwo mugwi ukabugizwe na bankunzi gusa kuko baronswe uburusho aba bakozi bagasaba ko ico cegera c'umuyobozi yohindura ingendo canke agasubirizwa n'inkuru ya Jacob Siwoman.
Abo bakozi mu bitaro bikuru bya Gitega bidoga bavuga ko barenganya mu kazi kabo ka misi yose. Bagiriza icegera c'umuyobozi w'ibyo bitaro akoresha ka mwana wa mama mu kugena mu mabanga atandukanye bamwe mu bakozi akoresha. Ibyo bigatuma atawuserura icyumviro ciwe kuko yohava bizira. Abo bakavuga umugwi washizeho upima abagwayi ba coronavirus. Ikindi bavuga ngo nuko abahagwa arabaza kwivuza kuko batakigwa neza kuri ico cuka kibi.
Ku ruhande rwa COVID naho yarafashe ati wa groupe ntoyi baragira amaformasiyo akaba ari bakenye na kuma bisubiritsa bisubiritsa ubu naho urumva ko akira bashaka bashifu de poste anoma bashaka kugira ngo ntage uzotsira amate ngo afatate ikintu sico mu bisa bya cyose cyemera uko nyine. Murera wa shift poste wa mezuko na watekiki za shaka afukiki za shaka na mkoza mgati la vindukia sawi kulikanya tukabicha vindukia toha karitza motiva na tukira wa shift poste wa tufuki kukwera vi kumieka tora wa shaka karoli vindukia COVID ya sita wa mkulisha akiji mwisi heze ama kwa hayo waza kuitaru wale nchi kukwera COVID.
Ekambere ngo hariho n'abamaze kwitaba imana kubera abuzubakira mu gihe baje barenga.
Hagize umukoya zarenze nta mukoya yigeze yoroheko yacarenze cyane bararondera umuganga bakamubura. Hari n'utuye bana batransfer yaciye apfa undi bamutransfer n'utuye guce batarahurira nawe nyine. Ubu rero COVID yabaye nyinshi naho ngaha mu bitaro abakozi b'ibitaro benshi barayirwaye. Ni ibintu nyene baguma batarusanga mu maserivisi.
Abo bakozi basaba ko ico cegera c'urongoye ivyo bitaro guhindura ingendo bitaraye uko akabogozwa. Radio Inzamba gateka kawe twarondeye Frederic Faustin Irambona yagirizwa n'abo bakozi ntitwashoboye kumuronka mu gihe twashaka kumva nawe ico abivuga ko.
Jacob Siomana urakenuye. Hari umugabo yugaraniwe mu bitaro vya Matana mu ntara ya Bururi kuko yabuze amafaranga yo kuriha inyuma yo kuvurwa muri komine ya Matana. Baremeza ko uwo mugabo ari nawo nikora mu muryango wiwe bakaba batumva igituma ngo atarekugwa. Basaba bajejwe intwaro ku rwego rw'intara gufasha kugira ngo uwo mugabo ashobore gutaha. N'inkuru tubaza Valerie Moco.
Uwo mugabo Gerard Ngaruko yahejeje kuvugwa neza mu kwezi kwa gatandatu. Ibitaro vya Matana niko guca bimuca amafaranga y'amarundi arenga gato imiliyoni zitatu nkuko amakuru ava mu muryango wiwe avyemeza. Uwo mugabo avuka ku mutumba Gitanga zone Gasibe muri komine Matana. Abajejwe intwaro muri iyo komine baremeza ko ari ntawo nikora. Kwigenekerezo rya cenda Nyakanga uyu mwaka Dieudonne Nkunzimana arongoye iyo komine yarasohoye urupapuro rwemeza ko Gerard Ngaruko ari mu buri bantu nikora. Imvo kwaru kugira ngo ivyo bitaro bice bimurekura ariko bibimva gusa.
Tubona kunenga hariho gupingana canke kucavuga rumwe hagati y'abajeje bitaro vya Matana hamwe n'abajeje ntwaro muri komine. Twibaza yuko urupapuro rwatanzwe rwerekana yuko umuntu wacu ntawe nikora bwokorerwa ko abarongoye ibitaro bakarukorera ko bakagwakira hanyuma ibisigaye nabyo nk'uko ari abo mu bajeje ntwaro bose basanzwe bakorera igihugu kimwe. Twebwe n'ukuri naho twagurisha udutongo twacu twose nta miliyoni zitatu dushobora kuronka. Rero dusaba yuko aba bantu bakorera ku bitaro bovyura ikigongwe bongera umutima w'ikigongwe maze barabe yuko umuntu wacu yashobora gusohoka ibitaro.
Nirera Marie Louise umukenyezi ajejwe ubutunzi muri ivyo bitaro vya Matana ngo yabandanije ananako umugabo adashobora kurekugwa. Kubwiwe ngo urupapuro rwa musitanteri ntaco rumaze wewe akeneye amafaranga gusa. Komine ikabisanzwe ariyo irihira abantu bonikora bafise ivyemeza ko aribo koko bakaba bafise n'agakarata ko kwivuriza ko bita mituwere. Radio Inzamba twahamagaye umuyobozi w'ibitaro vya Matana Dr Deo Nkurunziza ariko nitwamuronka. Musitanteri wa komine Matana nawe akaba yari mu kibanza bigoye ko twumvikana kuri telefone.
Umakuru wa shanyini ndero na yo abanyeshuri babigeme barenga ijana nibo batwaye imbanyi batifuza mu mwaka w'ishuri w'2020 ushira uw'2021 ni mu buyobozi bw'indero bw'intara ya Kayanza biri mu cegeranyo ubwo buyobozi bwasohoye izo mbanyi abo bigeme ngo bazitegwa na bamwe mu bunguruza abantu ku mapikipiki n'imiduga na bamwe mu bigisha ngo baratunga urutoki. Inkuru ya Vanessa Muiteka.
Uturero twinshi muri iyo ntara ya Kayanza aho hibonekeza ko abigisha bamwe bamwe bakikika mu kiza umukono n'abana b'abanyeshure bari bajejwe kurera. Akarorero ka mbere na kumwigisha o muri komini Kayanza yiyemereye imbere y'umugwi wo mu gisata c'indero wari umugira ko amatohoza ko yajyamanye inshuro zitatu n'umwigeme yigisha kandi akabikorera muhirya iwabo uwo mukobwa. Icungo yacakora yacabwira uwo mwigeme agatora impapuro nshasha zo kumwikaye akandika ko inyishu z'utubazo we na bagenzi be baba bakoze mu ishure. Uwo mwigisha agaca agenda akazishira muzindi abanje gukuramwo izo yakoreye ko mwishure. Uwugira kabiri nuwari ajejwe ivyigwa mwishure rimwe ryo muri komine Butaganzwa. Umunsi uri izina yafashe ku nguvu umwana w'umukobwa w'imyaka 8 hakaba hari mu gihe yaraje kumuhana uwo mugabo kuramutsa bagenzi be bigana. Uwa gatatu n'umwigeme yatatse atakambira abarezi biwe ko yokingigwa kuko se wiwe amuvyara ngo yari amaze kugerageza kumufata ku nguvu injuro zitatu. Ibyo byose byabaye abajejwe igisata c'indero muri iyo ntara bakamenyesha ko abo bose bagirijwe ico caha bafashwe bagashikirizwa ubutungane. Naho biruko hari abavyeyi bidogera ubutungane kuba bwararekuye umwigisha yari umwe bita maître responsable wo kwishure nshingiro rya Migende muri komine Gatara yari yafashwe mu mwaka 2019 inyuma yaho yagiritswa kuba yaramaze gufata ku nguvu abana 19 bo kuri iryo shuri. Muri kino gihe hakaba hari inkuru zivuga ko yoba yaramaze gushika muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kuri ibyo ababyeyi b'abana bakorewe ico kibi bagasaba ko abakora mu gisata c'ubutungane bo kwikubita agashi mu kuza barahana inkozi z'ibibi zagaragawe ko icaha bitabaye uko naho bagasaba ko leta yoza irabugoza abo bazica bazihiritse.
Ninonga harero duciye dusozerera n'amakuru dushimire mwese mwaduteze yome shimire uruganda rwa radio Inzamba rwa yatororokanije Arisa Kimana mwari kumwe kuri mikro ndabasezeye naho ubutaha.